Kuri uno wa gatanu niho Burundi bwahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe radio usanzwe uhimbazwa ku isi yose igenekezo rya 13 buri mwaka kuva mwaka wa 2012. Uno mwaka uwo munsi wahimbajwe ku kivugo kigira giti iradiyo n'umwizero. Uwo mwizero umushikiranganji wo kumenyesha amakuru Leocadie Cyayisaba aremeza ko hari kuko ngo abanyagihugu baranezerwa n'uruhara rw'amaradiyo mu Burundi.
Ayuko uno munsi amaradiyo atanga umwizero b'igihugu. Kuko hirya no hino turazi ko mu ntara zose harimo hari amaradiyo cyangwa amaradiyo yegereye abenegihugu, usanga rero abanyagihugu bashima ibiganiro bica mu maradiyo, kuko usanga radiyo ari igikoresho gikoreshwa cyane n'abenegihugu. Barashima rero ibiganiro bica maradiyo, kandi radiyo yumvishwa n'abanyagihugu benshi.
Naho rero umushikiranganji amenyesha ko amaradiyo akora neza agashimisha Abarundi, hari abanyagihugu batabibona uko, ariko hari n'abashima. Abandi bamwe baganira radiyo Ijwi rya Amerika.
Abari mu Burundi turumva neza yuko amaradiyo atamiranira ku butaka bw'u Burundi, aduhara amakuru atatumara nyota na gatonya. Duheruka amakuru mu bisanzwe ashika ku nyota uyumvirije mbere y'uko wimo rwabaye mu Burundi nyuma y'2015 rugo. Duherukira amakuru ya kanovera.
Cye kubwanje iradiyo ifasha ibintu byinshi. Ndamenya ibivugwa mu gihugu, ndamenya amakuru, nkagemenya ibigezweho. Mu majambo make iradiyo ifasha ibintu byinshi gose mu buzima bw'umuntu.
Nk'akarorera nk'uko iradiyo nkuru y'igihugu ishaka gutanga amakuru uko ari, barayahisha. Basobanura ko nk'iradiyo nkuru y'igihugu yoza iratanga amakuru atomoye, ariko kuri tele yabonetse ikazareka guca inyanyura.
Mu gisata cyo kumenyesha amakuru hariho ingorane nyinshi zituma abanyagihugu mu duce dutumwe tumwe tw'u Burundi bataronka amakuru uko bavyipfuza, bishikirizwa n'uburongoye runani rw'amaradiyo asamiranira mu Burundi Onezime Harubuntu. Amenyesha ko ari ikibazo kibahangayikishije.
Tucitse za Kirundo ariyo za Muyinga baratubwiye yuko amaradiyo yahani iwacu atumvirizwa cyane. Ubure rwose amaradiyo yo mu bihugu duhanye imbibe ariyo bumviritse, niyo iwacu yo biri kuravuga usanga gatonya ari radiyo yo mu Rwanda, ari radiyo muri Tanzania yinjiye. Icyo rero ni ikibazo, ariko icyo kibazo muri mu rwego IRCT barakizi, baramaze gusaba amaradiyo ko yoduza ubushobozi bw'ibikoresho bakoresha. Aho rero nagira kumbure nibutse amaradiyo, abayobozi b'amaradiyo bari hano, yuko ari ukurondera uburyo kugira ngo baduze ubushobozi, ariko kandi kumbure na leta bishoboye igafasha.
Ku kibazo kijyanye n'ikigega cya leta cyo gusahiriza amaradiyo, abayarongoye bamenyesha ko baroswe ntica ntikize. Umushikiranganji yabamenyesheje ko icyo kibazo azogishikiriza abamukurira, akizera ko umuntu uzoboneka.
Twese hamwe turashobora gufashanya kugira ngo icyo kigega gishobore kubomboka. Twese dukoze cyane tukadodora hirya no hino kugira ngo dushobore kubona nk'abo dufata mu mugongo. Icyo kigega kirashobora gusahiriza mu bintu byinshi nko mu kugura ibikoresho bikoreshwa iminsi yose mu rwego rwo kumenyesha amakuru inyuma radiyo. Ubu navuga ko icyo kigega hariho ibiriko birakorwa kugira ngo ishobore gusahiriza mu kugura ibikoresho iminsi iza. Ibyo bikoresho nizaboneka tuzohita tuyibashikiriza.
Nayo ku kibazo cy'amaradiyo nk'Ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza yugawe kandi yarakundwa n'abanyagihugu bagomba basaba ko yokugurugwa, umushikiranganji wo kumenyesha amakuru yishuye ati:
icyo kibazo nicyo kwirwa. Ndabizi ko hariho amaradiyo amwe amwe yafatiwe ibihano, ko twizera tuzofatikanya n'abatubanguye kugira ngo turabe ko hari icyo bakorwa imbere y'uko amaradiyo asubira gukora.
Tubibutse ko umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe radiyo uhimbajwe ku nshuro ya 11. Iyo tariki ya 13 kwezi kwa kabiri yemejwe n'ishyirahamwe UNESCO igenekerezo rya 3 ukwezi kwa 11 mwaka wa 2011 mu nama igira 36 y'iryo shyirahamwe. Icyumviro kikaba cyatanzwe n'igihugu cya Espagne. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.